Atijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabaramukije ndabipfurize ikaze mu biganiro byo kuri no saha. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet turi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ibiganiro dutegura kandi tukabishikiriza duherereye mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya ikiza corona. Mu Rwanda abanyagihugu mu gisagara cha Kigali baragiriza abasirikare kuba babahohotera.
Jewe baje mu rugo barakubita urugi nanze gukingura inkuye irido nsanga na abasirikare bakimara kunyinguza bahita bafata umugabo wanjye baramusohora bamujyana ruguru y'inzu yaguye bamumanikisha amaguru batangira kumukubita.
Uwo ni umunyagihugu wo mu karere ka Gasabo. Mu gisirikare ibyo byagirizo ntibabihakana, bavuga ko hari nabo bamaze guta muri yombi.
Yego, ayo makuru RDS yamenyeshejwe ejo. Natwe rero twihutira kuyakurikirana. Akaba avugamo koko abasirikare ba RDS batatu kuva ejo hashize bakaba bari no mu maboko y'inzego z'ubushinjacyaha.
Uwo ni Lieutenant Colonel Innocent Munyengango avugira igisirikare cy'u Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo n'izerekeye kiza corona turazibashikiriza mu kanya mu buryo burambuye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikwiragira ry'umugera wa corona rizotuma bitegira iby'abana izo ndwara zihitana byiyongera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Geoffrey Mutagoma araduha inkuru irambuye.
Ikigega cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe kurengera abana kiravuga ko ababarirwa mu bihumbi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora guhitanwa n'izindi ndwara z'ibyorezo zitari virusi ya corona. Icyo kigega cyemeza ko ibintu bishobora kuzamba kubera indwara ya COVID-19 irushaho kugenda yogoza isi, bigatuma uburyo bwari buteganyijwe gukumira ibindi byorezo bukoreshwa mu kurwanya icyo kiza. Abategetsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baremeza ko abantu 98 bamaze kwandura virusi ya corona muri icyo gihugu, cyane cyane mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru ndetse no muri Ituri. Icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'icyo kigega kirasaba Leta ya Kongo kugenera ibikorwa by'ubuvuzi igice kinini cy'ingengo y'imari kugira ngo abana bakivuka bashobore kurengerwa. Kirasaba kandi amahanga gushyigikira inzego z'ubuvuzi za Kongo kugeza ubu zijegajega.
Integuro y'icyemezo ishyiramo mpuzamakungu ONU ryashikirije ivuga ko ikiza cy'umugira wa corona ari intambanyi ku mahoro. Frederic Nkundikije aratubwira ibindi.
Igihugu cya Tunisia cyashikirije inama mpuzamakungu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi integuro y'icyemezo yo kwita ikiza cy'umugira wa corona, ikiza kigeramiye kiremwa muntu n'amahoro makungu. Cavuze kandi ku iyo nteguro y'icyo cyemezo yutira kamu gasaba ko ku isi hose intambara zoba zirahagaze kugira ngo habe agahengwe kotuma amakungu yose ahagurukira icyo kiza cy'akataraboneka. Ishyirahamwe mpuzamakungu gushika ubu nta ngingo zijanye n'icyo kiza irafata. Nyamara ambasaderi aserukira igihugu cya Repubulika Dominika Jose Singer ejo ku munsi wa gatatu yavuze ko bitekanijwe ko ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe bizokorana mu ndwi iza kugira ngo byihweze ibibazo bijanye n'umugera w'ikiza cya corona. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres atekanya kubonana n'inama mpuzamakungu ijeje umutekano ku isi.
Ahandi naho umushikirizwa manza akomeye cyane muri Iran yagabishije leta ko ishobora gushira mu kaga abanyororo ba politike mu gihe itobarekura iby'agateganyo muri iki gihe ikiza cyo mugira wa corona kibice bigacika. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika ari muri Iran ku munsi wa kabiri, Saleh Nikba yavuze ko ubushu bw'icyo gihugu ari ibibanza biteye amakenga cyane kubera birundaniyemo abantu insinzi. Avuga ko bitoroshe na gato gutandukanya imbohe ku mametero asabwa mu kwirinda ikiza corona. Uwo mushikiriza manza avuga ko bikwiye kwica igihugu kigabanya ibitigiri by'abanyororo muri iki gihe ku bice kimwe cy'umunani cy'abanyororo bari bahari mbere y'uko icyo kiza cibonekeza. Icyegeranyo cya ONU kivuga ko igitigiri cy'abanyororo bari mu busho muri Iran mu mwaka uheze barenga ku 189. No kuvuga ibice 27% birenga by'abakwiye kuba bari muri ubwo busho. abatari bake muri bo n'abanyororo ba politiki. Mu kiganiro yashikirije kuri televiziyo, umuvugizi w'ibiro vya leta bijejwe ubutungane mu kwezi guheze yavuze ko abanyororo bagirijwe ivyaha bijanye n'ihungabana ry'umutekano batazorekugwa ivy'agateganyo. Ayo yari incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda abanyagihugu bo mu karere ka Gasabo mu gisagara cya Kigali inyarutarama baragiriza bamwe mu basirikare kuba bamaze indwi zibiri babahohotera. Hari n'abagore n'abakobwa bavuga ko bafashwe ku nguvu. I Kigali ni inkuru yakurikiranywe na Eric Bagirubusa.
Nkuko biboneka mu itangazo ry'umushinjacyaha mukuru Gana Yemabure havuga yaremye arasaba abahagarariye uru rwego bose kugenzura uko byifashe muri kasho za polisi zose kubera ikibazo cy'ubucucike bw'abakekwaho ibyaha. Ni ubucucike buturuka ku kuba inkiko zitagikora kubera icyorezo cya COVID-19. Umushinjacyaha mukuru mu itangazo rye yavuze ko biboneka ko umubare w'abafungwa urushaho kwiyongera n'umwanzuro urwa mu ngamba za guverinoma mu kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Arasaba ko habaho ubushishozi aho bigaragara ko bakurikiranyweho ibyaha byoroheje bakare kurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze. Mu kiganiro n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi yabanje guhamiriza ijwi rya Amerika ibikubiye mu itangazo urwego avugira rwashyize ahabona.
Kubera nyine birumvikana isi ndetse n'u Rwanda rurimo yugarijwe n'iki kibazo cya coronavirus, nyuko kuko zidakora abafungiye kuri station za polisi benshi ntabwo bajya mu nkiko, ibintu nticyumvikana. Byahore n'icyemezo cyafashe umushakira ngo kugira ngo abantu bicare barebe niba ntaba bari ku by'agateganyo kandi nibukije amategeko ategeko arabitwemerera.
Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru, umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha yatubwiraga ko inzego zasabwe kubahiriza uyu mwanzuro ziri kubigenzura kandi ko hataramenyekana umubare wa nyawo w'abashobora kurekurwa by'agateganyo.
Ntabwo umubare wenda ufite ubunonaha, ariko wenda hamaze gukorwa iyo screening mu gihugu hose abantu bazamenya nyuma abemejwe uko bangana, wenda abantu bakaba batangaza.
Ndabonye batanze igihe ntarenga ko byagombye kuba byakozwe kuri iyi tariki 6 z'uku kwezi kwa kane.
Yego, niko bimeze, biro birakorwa, reka dutegereze kandi byatangiye gukorwa, reka tugeze turebe noneho urutonde rw'abemejwe ko baba bari ku by'agateganyo.
Bivuze ngo rero murangije kubikora urutonde mushobora kurushyira ahagaragara.
Bwana tuje kuvuga n'imibare gusa tutavuza amazina y'abantu. Nanone gushyira izina ry'umuntu hanze warekuwe agikurikiranwa mu nkiko burya nabwo ntabwo aba ari byiza, kuko umuntu wakiri umwere kugeza igihe inkiko zimuhamirije ibyaha. Kuba rero washyira amazina ye hanze si ngombwa, wenda nk'imibare yo abantu bashobora kuyivuga.
Itangazo ry'umushinjacyaha mukuru rishyira mu byiciro bitatu abafungiye muri kasho za polisi. Ku isonga ni abazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizafata umwanzuro, aba ni abakurikiranyweho ibyaha bibangamiye imibereho y'igihugu nk'ubwicanyi, ruswa n'ibindi bifitanye isano nayo, gusambanya abana, gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza abantu, isubiracyaha n'ibindi. Naho icyiciro cya kabiri umushinjacyaha mukuru yashyizemo abarekurwa bamaje gucibwa ihazabu nta rubanza, aho umushinjacyaha mukuru yasabye abo bireba kuzakurikiza amategeko yerekeranye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Mu gihe mu cyiciro cya gatatu ho hashyizwemo abarekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze, aba nabo yabashyiriyeho urutonde rwo bigomba kugenderwaho. Kuba hatangwa ingwate hakurikijwe amategeko kandi ntibigire ingaruka ku mikurikiranire y'icyaha no ku muryango nyarwanda, kuba ari icyaha ashobora kumvikanaho nawe yahemukiye akaba yakwishyura ibyo yangije cyangwa se bakumvikana ku buryo bwo kwishyura. Hari kandi kuba ari amakimbirane mu miryango hakaba ubwumvikane hagati y'uwakekwaho icyaha n'uwo yahemukiye. Hari kufunzwa afunganywe n'uruhinja kandi igihe yakurikiranwa ari hanze nta kibazo byatera. Ku ngingo ya gatanu ho birasaba kuba ufunzwe ari umwana mu gihe yakurikiranwa ari hanze nta kibazo byatera. Naho ku ya gatandatu ni ukubukekwaho ibyaha nta bimenyetso bihagije biragaragara mu gihe akurikiranywa ari hanze nta kibazo byatera. Umushinjacyaha mukuru hanze y'impamvu yatanze yasabye bagenzi be ko bazishingiraho, yanatanze uburenganzira ku bazabikora maze ababwira ko nabo habaye hari izindi mpamvu bashingiraho mu kurekuraho ubundi iki cyiciro cya gatatu bitababuza kubikora. Umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi yabwiye ijwi rya Amerika ko abazafungurwa by'agateganyo kubera icyorezo COVID-19 bivuze ko n'igihe cyahita kiva mu nzira batakongera gufungwa, kuko ngo ibyo bagiye gukora biteganywa n'amategeko.
Ngira ngo amategeko afite iteganya muri procedure penale Rwanda rugenderaho itegeko rigenga imunishije imanza z'inshinjabyaha, kuba warekura umuntu agukiranwa adafunzwe biteganywa n'amategeko. Icyo gihe rero yakomeza kukiranwa adafunzwe n'ubundi, ariko binumvikana neza kuba wari kujya gukiranwa udafunzwe ntibivuze ko dosiye yawe ibirangiye n'ubundi bujya gukurikiranwa. Yaguma muri iyo leta bamushyizemo agakurikiranwa n'ubundi ari hanze.
Mwitangazo rye kandi umushinjacyaha mukuru Bwana Aimable havuga yarimye hari ibintu bine asaba ko byazitonderwa mu kugenzura bagomba gufungurwa by'agateganyo. Arasaba ko uyu murimo abashinjacyaha bazawukorana n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB na polisi y'igihugu, akanavuga ko ubuyobozi bw'inzo nzego bwamenyeshejwe. Aributsa kandi ko uyu murimo reba abafungwa bakiri mu maboko ya polisi, abakurikiranywe na RIB, abaregewe ubushinjacyaha n'abaregewe inkiko basabirwa gufungwa by'agateganyo ariko nta cyemezo kirafatwa n'urukiko. Bwana havuga yarimye arasaba kugeza ku bushinjacyaha bukura amaliste yujujwe bitarenze kuri uyu wa gatanu tariki 6 z'ukwezi kwa kane, agasoza yihanangiriza kutagira uwo barekura batabiherewe uburenganzira n'ubushinjacyaha bukuru. Aha bagira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali.
Impunzi zirenga 170 zaranyurujwe mu nkambi zitatu ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi muri Tanzania mu kiringo kidashika umwaka. Bake muri bo bari mu mabohero atandukanye, abandi ntawuza amarengero yabo. Vyemezwa n'amashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu akorera mu nkambi zo muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru mu Rwanda.
Urunani rw'amashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu rukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi zo muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda ruvuga ko iburabuzwa ry'impunzi ryarenze urugero cyane cyane mu gihugu cya Tanzania. Iryo burabuzwa rishingiye ahanini ku banyuruzwa bakagenda mazima yongo. Leopold Shirangabo icege yacutwara urwo runani avuga ko abarenga 170 bamaze kunyuruzwa mu kiringo kidashika umwaka kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze.
Makuru twashoboye kuronka mu NCBDH Vicare mu bijanye n'inyuruzwa ry'impunzi z'abarundi mu makambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi nuko hagati y'abantu 170 n'amajana 2 banyurujwe. Ariko ikambi ya Nduta akaba ari ikarigwa cyane ku buryo hafi abantu 120 bo mu ikambi imwe aribo banyurujwe. Babatwara kenshi mu masaha 8 z'ijoro, bakabatwara kubafungira ikibondo, baca babatwara mu Burundi. Ibyo abakozi arumva nyine ndibo babizi, abagaruka baba bake. Hari n'abandi bicwa bagatera ikambi bikitwa ko baje ko ari nk'abantu ko ari nk'inkozi z'ikibi ziteye, uwo bari bakeneye bakamurasa bakamwica. Abanyuruzwa cyane cyane usanga ari abantu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta, usanga ari abantu bahora ari abasirikare, usanga ari n'abandi bari mu bisata by'aharanira agateka kazi na muntu.
Abakekwa gukora ayo mabi, abo baharanira agateka kazi na muntu mu makambi, bemeza ko ari bamwe mu nzego z'igipolisi hamwe n'abandi baje bava mu Burundi bakakigwa nk'impunzi kandi bafise uwundi mugambi.
Aba banyuruza rero n'abapolisi ba Tanzania bafatanyije n'abakozi b'iperereza b'u Burundi, bamwe baje bahamara igihe bitwa impunzi banditswe nk'impunzi, abandi bakaza bava mu Burundi. Ubwo rero ikintu babagiriza ngo ari imigwi y'abasuma, imigwi y'abagwanyi, twere twari twarabasabye turabwira ati rero tuti ni murabe mubacira imanza mubarekuri. Ariko siko byagenze, mu ikambi y'impunzi bakavuga ko ariko harabera imyimenyerezo ya gisirikare. Ariko tukibaza ni gute mu ikambi y'impunzi icungiwe n'abapolisi bataragenda ngo babafate? Byagiye kuneka ruko bishobora kuba byari bimentanya kugira nibura bashobore gushikira abo bakeneye.
Igihugu cya Tanzania coco kivuga ko mu mpunzi z'abarundi harimo inkozi z'ikibi, arico gituma bamwe bafatwa bagafungwa. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yabivuze ashavuye mu mpera z'umwaka uheze ari mu ntara ya Katavi yahano rubibe n'intara ya Kigoma irimo amakamba 3 y'abarundi.
Wakimbizi wenye tabia hiyo waache mara moja.
Ati zo mpunzi zifisi ungeso zihagarike vuba, bahunzi wabo kubera injyane bagize mu ruhara. Ahasa kuzana izo ndyane ndasabye abategetsi n'inzego z'umutekano zifatika ikibazo mu ntoki
birisimamiye hili kikamilifu.
Abashingwa manza bakurikirana ivyampoza makungu bagize urunani kavib babona ko ico gihugu kiriko kirahonyanga amategeko mpoza makungu akingira impunzi nk'amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'igihumbi 1951. Maitre Gustave Niyonzima icege yacutwara kavib ati Tanzania yitegure kuzobibazwa imbere y'amasentare mpoza makungu.
No kuri ibi bagandagura abantu bakora ibindi ayo masezerano arahubasha untunzi yuko ishobora guca yitwarira nyagihugu mu masentare mpunza makungu ekana yandi masentare yandi mbere na masentare yo muri Tanzania nyene aravuga yuko impunzi itegerezwa gufatwa neza ikigenga kandi umuntu ayifise ko responsibility ashobora kubibazwa n'uwo nyene yamwakiriye ico gihugu ca Tanzania rero kiriko kirikwegera agakara mu gashambara.
Aya masezerano ategekanya ko ikambi y'impunzi bwirizwa kubakwa ku birometero birenga 170 uvuye ku mupaka w'igihugu zahunze. Kavibe cyo kimwe nabo baharaniye agateka kazi na muntu mu makambi bagatangazo n'ingene iyo ngingo itubahirijwe ku makambi y'abarundi ari muri Tanzania.
Ahantu henshi hari izo mpunzi ni hafi haroroshe ko baca bahashika nico gituma ubona leta y'u Burundi rungika y'abantu bakavyumvikana nico gihugu ca Tanzania. Rero ni ibintu birimwo amahinyu menshi cyane tubona yuko atagushaka.
Basaba Tanzania gufata neza impunzi nkuko biri kubahungiye mu bindi bihugu nk'u Rwanda, Kongo n'Uganda. Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Kwa suhuje bakunzi banywanye ibijwi bya Amerika. Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye cyane cyane zegereye imipaka baratahukiwe ikibazo kijanye n'ikiza cy'umugera wa corona, mu gihe abandi bemeza ko batigeze bumva canke basigurirwa uko iyo ngwara yandukira n'uko yirindwa. Abayitahukiye basaba leta gufata ingingo nk'izo mu bindi bihugu bimaze kugwiriramwo uwo mugera, harimwo ukugabanya uruja n'uruza, ukugara imipaka n'ibindi. Eloje wiri Kaneza.
Corona nayo tuzi ariko tuguma tubona abantu baguma bafata ubutambara abashira ku mazuru mbega twebwe abantu bato bato kubera iki bataduha ni kubera iki amakenga ni yose kuko twebwe abantu bato na butambara muduha ni tuzi impamvu tusaba natwe muduto tuntu kugira twifunge ku mazuru kugira natwe mutwikingire kuko tubona mutabuduhaye mudusabire mu nzego kuko tubona umengo bizinjye bari bindi bitwebwe mukabu twima muturungi kire kugira natwe turonge.
Bon, corona turabiye kubimenyetso by'ibihugu byo hanze byo tagiye turabona tagiye turumva ni indwara mbi cyane yica abantu benshi, ifata abantu benshi, yandukira vuba. Ego Burundi twumvise ko hari abantu babiri bamaze kuboneka ko ico kiza cyo ndwara
yewe nayo nduko sindabona uwo yafashe nyambara ibihuha n'ibyo nzi n'ukuri kuyipima byo babo dupima bakaraba kuyo ngwara ariko twa navyo tuzi kwikingira nyine byo bari byiza bakatwereka ukuntu bikingira nkajewe ndi kwa muganga bose bitwikiriye bifunze mu gato bw'abagwayi n'abagwaza nta numwe yikingiye netwe twacha tuyizana ntitwoyandura kandi abo bikingi tweko batatwambitse nkuko bambaye nabo cyo niho dufitiye amakenga abamotari bose nabonye bikingiye ku mazuru ku munwa mugahageze ko bafungura bagakura kuko numva yandukira mu muyaga kandi numva ngo no ku birometero 2 ngo nya ari umuntu ayigwaye ngo bose baca bandura.
Hari ikintu tubona leta yari kwikora, leta yari kwihuta vuba igahagarika urujya n'uruza kuko naye handi hoho iri yangwisha gukuragira igihugu cyose kandi bakurikirane bari abantu abagiye baraca imaziwa baraciyemwo abaramukanye baramukanyije nabo imiryango yabo kugira ngo abo bantu bihutirwe vuba kubashyira ahantu mu kigo nabo nyine bakurikirane babavure. Bo kwikingira uruhare rwa mbere kuri leta ibanza guhagarika urujya n'uruza, rwa kabiri nuko batwigishije ubwa mbere kutara mukanya ugukaraba umwanya n'umwanya bishobotse, ariko kandi hari ikintu kigoye mbona jewe kidashoboka cyane cyane ku bantu badandaza bakira amafaranga. Yego umuntu aba yakarabye mugabe amafaranga ntubuze wayakoze ko aho hantu niho numva hagoye cyane abantu ibintu byo kuzabararamukanya bahurira ahantu mahuriro bagerageze kubigabanya hanyu bisigaye nabyo nibaza ko mu buryo turize imana turasenga imana imanzo shye kudutabara nubwo twumva kirakaze hanze ngo twokwirara ngo dusamare takwe kuba maso tukunya kirwanya cyo kimwe n'ibindi bihugu
emwe cyo kizo kimaze iminsi ndacumva karaciye iminsi nyene kiza cha coronavirus cyo kintu kiri kirateye sibe mu gihugu mugabo ndumva amabwiriza nyene yo kucirinda nkumva ngo turakara abahugiye hose ukura mu kije umuntu aho ciye atora agasabuni ugakaraba neza ngo hagati intoki cewe ko mbona ngahantu ko ndahabaye turabikurikiza ariko naho nyene n'ivy'Imana byo kudufasha kuko numva giteye ubwoba gukora ku muntu gukora ku kintu cyari cyo cyose umuntu abagwaye akoze ko tumvume ngabiteye ibibazo atari Imana yo mu juru nyine ishobora kuturinda aya mabwirizwa turayakurikiza nkuko nyene abajejwe ubuvuzi bagomba batubwira abajejwe amagara y'abantu n'abinzego zose ariko mugabo naho nyene mbona bikigoye ngaha mu gihugu iwacu uraja kwa muganga abaganga ntibakingiwe muhuriraho muri mpaye mu ntara umuntu uze mu micungara yo sitandukanye ntumenye ufite icyo kiza naho muwa mwakarate ariko mwicarana hafi na hafi kandi numvise yuko umenga kugira ureke kucyandura haca imetero zibiri hagati y'umuntu n'uyundi mukabo muwa mwicaranye n'ukuvuga makenga prema turayafita gose kuko nta umenye akagwaye nuko atagwaye n'irya minsi uri kurabona irya minsi batanga inyuma y'iminsi 14 nta muntu azotoraho yanduriye ngahe wacu Burundi nta numwe azohatora kwa muganga ku isoko kwi mu masengero turagenda gusenga abana kubava ku mashuri hariho n'umwana adashika karaba katori kintu agafungura ntituzaho tuzokwandurira ni Imana yonyene
aho ndinjiye hose ambwira nkarabe tena yongora tena yonzi gusa ndayumva ko nyene babinyereka muri WhatsApp ngo rabingwara ngo ifatuko gusa nayonzi bakavuga ngo karaba ngo ni kwikingira rero sinzi rero ukuntu umuntu yo kwikingira kubera nta hantu ndabona hari ishyirahamwe bavuga ngo twikingire iyo ndwara mbona gusa ubudobo bavuga ngo karaba basi nta bindi ndabo banzi kuri ibyo
kuranda izi kari indwara idafise urukingo mu isi kandi n'icyaduka cyadutse mu isi cyane cyane yatanguriye mu Bushinwa bikariko yadukiza ku isi yose kuyikingira ibyo mbere tuyikingira no gukaraba n'isabune n'amazi tukirinda cyane kuba abantu benshi bahagaze ahantu hamwe
ndayumva ko ariko urumva sindayibona ariko ndumva ko ari cyiza giteye ubwoba kandi giteye umutima hagaze abarundi cyane n'abanyamahanga
ivyerekeranye n'ico kiza turamaze kuvyumva mu minsi ya kare zahereye kure mu bihugu bya kure ariko bavuga ko no mu Burundi byamaze gushika bamaze gutora bamwe bayikwaye ariko badakora abatware nyine baraza baratubwira nyine ku maradiyo hose bakavuga ngo ntutwo kwifata nyene amabwirizwa y'isuku gukaraba kenshi kwirinda gukorana mu ntoki no kwikora ku mazuru cyane no ku munwa kuko ariho cyane ngo iyo ndwara yandukira gose iciyeho nyine barayakurikiza ariko si cyane kubera hari aho usanga umwenga ngira ni kubera boba batarambona ingene bifata ariko umaze kubibona birateye ubwoba kenshi ntibakara aba usanga umenga nuko karavyaga karaba amazi gusa nta karabisabuni usanganya nari ibintu ntibiramenyegwa cyane ariko bamwe baragerageza sigose abajejwe intwaro bogerageza bakaza bakarushirizaho gutanga impanuro no gutanga inyigisho zikwiye no kwiragira nyene aha bantu umuntu wese ahari bakaza bara cishe nyene kubatware bo hasi bagashikira abantu nyene bari hafi bakababwira ukuntu bimeze kuko nkabeshi ntibabizi bakumva uko ntibamenya nabeshi imbere hari n'igihe nyene usanga abaca bibaza mingo ibyo bintu biraremeye ariko bakibagira yuko amagara aramaze asesera ntibayore
twe twumva yuko batubwira yuko gukaraba n'amazi meza aho tugiye hose tugakaraba tukirinda kuza turakoranira hamwe urumva icyo nizo n'impanuro turiko turumva muri kano kanya sinzi rero uko no abatezi by'amagara y'abantu nabo bitufasha mu mukudukingi amazi mwakano kanya arahari ariko byasaba leta n'abatezi b'amagara y'abantu bakwita amazi meshi kuko makino gihe tugiye gukoresha amazi meshi kandi baducungerere n'imbibe cyane ngo ruza n'uruza
nkuko nsanzwe nkorera ngaha dukorana n'abanyabubari aha imbere y'ubudandarizo twarahashize ubudobo bivanye n'ihimiriza abatware bagiye baduteye turashiraho amazi ko bukeye turashiraho amazi tukaya hindura tukaya shiraho naga sabuni ejo hose nyakoba wabula mutari yari ya tukora nichi buongira babi tukaburira kugira tushire mwingu bunyishi kubujo no kumipaka wakugari mipaka chane kugira vili nde avinjira
egonda hii mubisanz gifata yani uragirubu shuhe ulenzi gipimo mwenyuma ugakolo rachane ukamira huugwa e grip atari grip jeke nchi sangandi mngirigara ahonda vjumvise ni mngirigara
abantu badukuliye bari hejuru mu nzego nibakore ingufu nyimba rukwezi canke amayinga biri nkama vibe y'imiduga amasirculation routière bogira delimit uko deja umba hamaze kuboneka kazi biri izo nizimaze kumenyekana kumure hariho nahandi nkaha ku mafrontière nihabuze kumure gishobora kuronka n'izindi kazi yengereje sinzi nyimba nibamara kutugarana tukagumi wacu mu mazu bizogenda gute mugihe twumva ko hanze hoho leta ikora ingufu ikazira basanze ngira ngo kumihana cyane bafite ukuntu ikintu byoruganiza kugira ngo abantu babeho by'ukuri sindabibona biretushe turagize ubwoba bwinshi cyane ko abantu babiri bamaze kuboneka leta nifate ingingo zibereye kugira ngo badukingire
reka bwinshi cyane burenze yani tafise ubwoba bwinshi cyane
ubwoba kweri buriho bwinshi sana ubwoba buriho kubera ubuhonye jewe fise ubuntu bwiwanje ndidandariza ku isoko n'ubu sinagiye no kugena kudandaza kubera ibyo bintu ndumvise bya coronavirus biriho binera ubwoba bwinshi sana
yego me ubwoba turabuse cyane turabuse gose mu bisanzwe je nkaho mbaye abantu bakora utwabo cyanke bajya mirimo ntibagiye no mu mirimo kubera bumvise iyo ngwara corona kandi je ndafise nabana b'abanyeshure uyu munsi barafise ikibazo mugabo ntibagiye no gukora ikibazo kubera bumvise iyo ngwara yuko bavafira ku ishure ubuzima bwa bukaburagiye yuko
amasengero no mu masoko no mu mashure kubera ahantu usanga hakoraniye abantu benshi bicuguruye naho nyene iyo ngwara izoga imugwira kubera uko bari benshi haraho wibagira ugasanga barahemerani none wakoze nko kubikoresha nyene musangirana usanga hari bikoresho musangira umwe hagikora kuruma muri mu bantu benshi ntiworeka kubikora ko mbona bakiri kumwe bakiri benshi mu mashure no mu masoko uko nyene mbona iyo ngwara izotera naho nyene igwira
mu bisanzwe abene gihugu bariko n'ikintu batarumva neza n'ikintu kijanye no kuramukanya nivyo bikibagora bikitugora mu bubari bw'inzagura abona ngaho mu Burundi wacu ukuntu bimeze turacasangira ku kadobo cyo tutazi nuko nk'aba ariko basangira ku kadobo vyoba bishika bakanduzanya mu bubari bw'urwagwa bamwe barakaraba abandi nabo bakidoga bataho twakarabiye none tumaze gukaraba 15 yego umukenke n'umwe abagabo babiri bahurira ku mukenke umwe canke batatu yego no ku kadobo nuko nyene ahantu hari amahoro ni nk'abantu babakire binywera kayene
yego twebye ngwara twarayumvise kandi twumvise yuko barayi batoye abantu babiri bagwaye ngwara ya corona mugabe ikibazo cy'ingwara ya corona twebwe ntacyo tuzi ica mbere cyoco nta n'abaganga bahora baza ngo batubarire ingo iyo ngwara ingene ifata ngo batwigishe n'ingene twegira ntitwokwikingiye gusa twebwe twumva batubarira ngo nidukarabe dukutse turakaraba turaka dukaraba mugabo ntituzi impamvu dukaraba ntituzi ngo ifate kumva nta bimenyetso tuzi iyo ngwara naho twoyigwara ntitwumenya ngo tugwaye uko kubera nta bimenyetso by'iyo ngwara baraza kugira ntikutubarira
amakenga niyobora yobora gutse kandi no munsi aha muri Kongo ibyo bibanye kandi akongomani duhana byose muri make turabona ko ishobora kwiyongera kuruta nuko twe tubyumva mbere n'ahandi abacu mu rugomba abantu ukuntu babayeho basemanutse muri Kongo bakongomani bakatanutse no mu Burundi kandi twumva ko muri Kongo naho mbere igeze mbere kugaruka hejuru abantu bashika ngo 19 bamaze gufata haca mbona ko rero twebwe mu rugombo ahubwo icyo bari bukore abajeje gutunga imbibe nibarabe neza barabe neza ibiture bariko baratora babireke babone ko ineza ariyo kugira umunyagihugu by'amafaranga bashyira inyuma jewe coronavirus maze kumva ko yatowe muri mateje niheboye ko jewe ndavye kigo cacu c'u Burundi ndakinakivukemo ndakizi hama ubuzima turimwo tabuzi indiko ndayaga n'abantu bari hanze bakambwira uko bobo bamerewe cyo kuri nabonye ko twe kigo nabo usana uhagaze kuko uno munsi ingingo zafashe abantu bari hanze ntibava mu nzu maje gusuma natwe aho turi mu gihugu c'u Burundi turakenye kugira ngo tumwe tujya tinda kwiruka tukajya ibyo dufungura hama nkibaza uno munsi niyo byashikaho twebwe natwe bafata ingezo mu munzu tuzoba gute tuzoba iki kumukozi umuntu wacu mu rugomba kugira ngo andakuje mu kabamba undi akajya mu isoko tuzoba gute muri make tuko turi hebwe cyane bani yo bizo terabija nka karorero nka jewe iki cyose nkeneye kujya ndaca ngo mu isoko nagiye mu isoko nshaka gufungura hamwe rero umuntu avuze ngo mu isoko nitucyo mu isoko kubaho byo babihagaze
njite namwe bagenze muduteza amatwi biganiro byacu byo kuri isaha bigaruke ngaha turabashimiye kwa mwaduteza amatwi mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika mukunda bari muri kumwe na Oriane Itangishaka.